Abikorinto ba mbere ikigabane cy'16. Nuko kuvyo gukoranya ibitabara bera nkuko nageza amashingiro y'Igalatiya abari ko namwe mukora kuwa mbere wose w'iminsi ndwi umuntu wese muri mwebwe abikiwe bumuhaye uburyo nkuko atunze kugira ngo hanzozira ntihabari wa mashikanwa zokoranirizwa kandi aho nzoshikira abo muzoshima nzobatuma ndabahaye amakete kugira ngo bajane iby'ikigongo cya Yerusalemu kandi nama nzoba nkwiye kugenda nanje tuzojana ariko nzozi wanyu ninamara guca i Makedoniya kuko nzorinda gucayo ariko kumbure nzomarana namwe iminsi canke nzomara n'agatasi kugira ngo mumperekeze munsezere neza aho nzoja hose singomba ko tubona nanone ndabakubiserura bwe ariko nizigira kuzomarana namwe iminsi umwami wacu niyankundi ariko nzotebera muri Efeso gushitsa kuri Pentekote kuko nuguruliwe urugi runini ruja mu bikorwa bikomeye kandi abansi bakaba benshi Timoteo ni yaramukaje iwanyu muze mu mubare kugira ngo abane namwe atabwoba kuko akora igikorwa cy'umwami wacu nkanje nuko ntihazogira umukengera ariko muzomuherekeze mu musezera amahoro azonsanga ino kuko niteze ko azozanana n'abavukanye ariko ivya Paul umuvukanye naramwinze cyane ngo azi iwanyu azozanane n'abavukanye ntiyakunda na gatoya kuza none ariko azoza niyabona uburyo mwame mugavye mushikame mu kwizera muwabagabo mugira inkomezi ivyo mukora vyose mikorana urukundo nuko ndabinginze bavukanye murazaho kwa Stefana ko ari we batanguye mu banyakaya kandi ko ari we bitangiye gukorera bera nuko namwe mugamburukira ameze batyo nundi wese afatanije n'abandi muri ico gikorwa agatama biranezereye ko Stefana na Fortunato na Kayiko baze bamaze inkumbu narinda bafitiye kuko bahembuye umutima wanje bonu wanyu mwame mwibuka bameze batyo
abo mu mashengero yo muri Asia barabaganutsa akwira na polisi kira barabaganutsa cyane mu mwami wacu bona ishengero ryo mu nzu yabo abavukanye bose barabaganutsa muramukanishe kugumbirana kwera
uku niko gutasha kwanje Pawulo kwanditswe n'ukuboko kwanje nihagira umuntu adakunda umwami wacu arakavuma maranata ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo wane namwe urukundo rwanje rubane namwe mwese muri Kristo Yesu amina.